Mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Ntabwo nari gutoreye bataza hano ndabyishimiye cyane
ndimbyakiriye neza kubera yuko nange nibazaga kunundwaje umwana nkibaza kuno nzava mu bitaro no nkajya gutora bya ibyaranyobeye hakugo biranejeje kubona yuko mwatuzaniye hano ahantu dutorera bitaturuhishe.
Abo ni bamwe mu Banyarwanda bari ku bitaro mu gisagara cha Kigali bishimiye kuba boroherejwe uburyo bwo gutora mu matora bashinga amateka. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hatumwe hafi ya maradio yanyu. Ako imbere kugaruka ku idoni doyizo nkuru n'izindi ndabafitiye mbanze ndabwire muri make ku ishamwe mpuza makungu gishinze kurwanira agateka kazi na muntu risaba makungu guhagarika vuba bishoboka gushorera ibirwanisho muri Arabia Saudite nyuma yaho harasiwe imodoka itwaye abanyeshuri hagapfa abagera kuri 51 harimwo abana 40. Mu cegeranyo casohowe ejo na Human Rights Watch yise ico gitero icaha co mu ntambara cakozwe n'abasirikare mva makungu barongoye na Arabia Saudite cyongeye kubwicanyi bwakorewe abanyagihugu bari mu bugeni abari bagiye gushingura babo ubwakozwe ku bitaro no ku mashuri muri Yemen. Ico cegeranyo gisohowe nyuma y'umunsi umwe gusa unanimva makungu rwemeye ivyaha ivyavuye mu matora murantunga mu matohoza ya Human Rights Watch ko habaye gusamara mu kugaba ibitero harimo no kunanirwa gufata ingingo zari gutuma ibitigiri by'abapfa bitaba byinshi. Umuririmvyi umuziki wa pop akongera akaba ari umushinga amateka mu gihugu ca Uganda avuga ko yakubaguwe n'abajeje umutekano yaraye ashitse muri Leta Zumwe za Amerika kwisuzumisha no kwivuza. Robert Kyagulanyi azwi kandi ku izina rya Bobby Wine niwe yavyandikiye ku rubuga rwiwe rwa Twitter ko yashitse muri Amerika ariko ntiyashimye kuvuga ahaherereye neza na neza. Mu ijoro ryo ku munsi wa kane igipolisi ca Uganda caramuhagaritse hamwe n'umushingwamanza wiwe Francis Zak aho ku kibuga c'indege i Kampala bagerageza kuva mu gihugu. Igipolisi cabagiriza guhemukira igihugu kandi ko bari bahunze. Kyanguli umushingwamanza wiwe Zak hamwe n'abandi bashinga amateka batatu batavuga rumwe na leta bari mu bandi bantu 30 bahagaritswe mu ntango z'ukwezi kwa munani bagirizwa kugumura abantu bateye amabuye bongera baronona ngo imodokari yari itwaye perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25, 31 na metero 41. Ku mugoroba ni metero 19 na 22. Turi kandi no kuri wezi tatu akaburungu radio ya Truvewa akaburungu.com Facebook ni Vewa radio ya Chikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi tugihere mu gihugu cy'u Rwanda tubabwira ivyerekeye amatora aho ico gihugu cazindukiye matora rusangi y'abazogira inama nshingamateka bazosubirira iheruka guseswa n'umukuru w'igihugu yari ishoje igihe cayo c'imyaka 5. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umenyesha makuru wacu Assumpta Kabuyi yagendeye mu karere ka Nyanza, Ruhanga ndetse na Muhanga kugira ngo ashobore tubwira uko vyagenze. Ariko ndabona muhinga bw'ivyuma Assumpta Kabuyi tudashoboye kumugumana yamara imbere yuko tumugaruka ko abatoreye ku mavuriro barimwo abarwayi abarwaza n'abakozi barishimira kwegerezwa site zitora bavuga ko bashima ko bashobe kwegerezwa izo site z'amatora. Ari kumenyesha makuru ijwi rya Amerika mu Rwanda Claude Ganza Munyamagana abidusigurire.
rwo gutora byo rwose dutoye neza nta kibazo ngenda nabikunze ubwo bwa mbere ntoye nakitwa Louise nda bikunze ndabyakiriye rwose imana
bimere numwe mu barwariye mu bitaro bya Muhima biri mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali usobanura umunezero afite nyuma yo gutora abadepite nubwa mbere atoye nubwo bigaragara ko afite intege nke ariko bamusindagije agera hari site yitora imbere mu bitaro aravuga ko byabanje kumugora kuko ikarita ndangamuntu yari ibitswe n'ubuyobozi bw'ibitaro
numvaga nibutoye nabasengereje muganga rwose ngewe bavuga ndi bajye kuyikura hari abayime ndayibasubiza ariko nge gutora hanze rero ngira amahirwe mbona barayimaye nkuko nje gutora ndatoye ndarangije ngaje kuyibasubiza ntacyo
uyu kimwe n'abandi barimo abakozi b'ibitaro muri serivisi zitandukanye barerekana indangamuntu bakanikwa kumegere kubundi bagatora
ndi mu bitaro oya mfite umwana muri neho
wigeze ubona uburyo bwo gukurikirana imigabo n'imigambi yabiyamamazaga
eh baraje kubitubwira
watoye ufite amakuru niki ubitezeho
ni byiza nyine byiterambere
nkibiki
ntabwo business ntabwo nari gutore bataza hano ndabyishimiye cyane
ndi byakiriye neza kobera yuko nanjye nibazaga kuno rwaje umwana nkibaza kuno nzava mu bitaro no nkajya gutora byayibyaranyobeye hakugo biranejeje kubona yuko mwatuzaniye hano ahantu dutorera tubita turuhishe
wari warakurikiranye se ibikorwa byo kwiyamamaza mwumve ushobora gutora cyangwa ishyaka watora ariko uzi neza imigabo n'imigambi yaryo
ntabwo nabashe kujya ngenda niyamamaza ariko kubera yuko ngiye nsanzwe nkunda gutora ishyaka riba rimfitiye umumaro mbandezi
ku bitaro bya Kacyiru biherereye mu karere ka Gasabo naho twasanze batora Angeline Mushimiyimana wari uhagarariye site y'itora muri ibi bitaro yatubwiye abahatoreye abari bo
aho ku bitaro bya Kacyiru harimo gutorera abakozi b'ibitaro abakozi ba forensic laboratory harimo gutorera abaklina harimo gutorera abarwaza harimo gutorera abarwayi bafite batarembye cyane abarembye cyane ntabwo bashoboye kuza cyane cyane nk'abagore bari kunda abo bamaze kubaga bari muri saridope barimo kubaga abo ntabwo bashoboye kuza gutora igeza kuri aya masaha ye mu masaha 3 n'igice tumaze kugira nk'abantu bageze nko kuri 300 bamaze gutora
kuri ibi bitaro kimwe n'ahandi hanatoreye abakozi b'inzego z'umutekano bari mu kazi nta muvundo n'imirongo miremire byahagaragaraga kuko bazaga umwe umwe bagatora abakozi bagasubira mu mirimo naho abarwayi bagasubiraho bari barwariye n'abarwaza bikabuko uyu ni umuganga mu bitaro bya Muhima watubwiye ko barimo gufasha abarwayi
natwe twatoye kandi nkaba nishimiye uburyo twatekerejweho kugira ngo tuze duhabwe serivisi hano kandi dutore ku gihe kandi dutoreraho turi n'abo turimo kuvura nabo bahabwa ayo mahirwe uwo mushefu wa serivisi yari afite amakuru ko uburenganzira bwa mbere k'umurwayi arabanza kuvurwa yarangiza agakurikirana irangamuntu kuko ntabwo umurwayi aba yiryamanye akamufasha akamuzana gutora akamusubiza ku gitanda cye akagenda azana undi gutyo
komisiyo y'igihugu y'amatora iravuga ko yateganyije ko bazatorera mu bitaro n'amavuriro bakwandikwa ku migereka kuko yasanze hari abantu benshi igihe cy'amatora gisanga bariyo ku mpamvu zinyuranye iyi komisiyo ivuga ko ari igitekerezo yagize inabisabwe n'abaturage batandukanye Bwana Bwishyura John ushinzwe ibikorwa by'amatora mu murenge wa Muhima araduha ishusho y'uko byakozwe
ntabwo twari dusanzwe tuzi abantu bazatora hano ku kwa muganga twakomezaga kuba turi hafi kugira ngo dufatanyije n'abaganga bakatubwira uko situation imeze ese abarwayi murabona bangana iki abarwaza murabona bangana iki bakatubwira ati mu kigereranyo tukazana ibikoresho kuko mu by'ukuri nta mibare yaho twari dufite ariko icyagaragaye cyo nuko hari abantu benshi usanga banaruta nabo mu midugudu imwe n'imwe tubabaza batubwira ko ari abantu 340 kigereranyo ariko ikigaragara barimo bararenga
umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora yabwijwe rya Amerika ko muri rusange nta bibazo byigeze bigaragara ku masite ari mu bitaro n'amavuriro kuri uyu wa mbere mu gihugu hose habaye amatora rusange y'abadepite kuri uyu wa kabiri ku itariki enye z'uku kwezi hakaba hateganyijwe amatora y'icyiciro cy'abagore nibutse gusa ko ari ku nshuro ya mbere hashyizwe site z'itora mu bitaro n'amavuriro Claude Ganza Munyamagana Ijwi rya Amerika i Kigali
Claude Ganza Munyamagana arakinuye mugenzi wacu Assumpta Kaboyi nawe turi kumwe kuri telefone ariko arakurikirana ayo matora mu karere ka Nyanza Ruhanga ndetse na Muhanga Assumpta Mahoro muri utwo turere kuri kurikiranamwo iby'amatora y'abashinga amateka
Amahoro Diane
Ego byagenze gute yatanguye sangapi umwuka warumeze gute
Yego Diane nkuko bivuze byatangiye mu gihe cy'asamoya nibwo n'amatora byari bifunguye ariko kandi aho kuko mu ntara nagiyemo mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Nyanza Ruhango ndetse na Muhanga akenshi ari mu giturage abaturage batangaza kuva saa 11 hari n'umusaza wambwiye ko yageze ku biro by'itora isaa 10 za nijoro akarindira ko bafungura gatora wasangaga bazindutse ku buryo saa 3 saa 4 wabonaga nta murongo uri ku biro by'amatora umuntu aza akinjira agatora gusa abantu benshi babaye nk'abagaragara mu karere ka Nyanza kuko muri Nyanza hari ibigo by'amashuri byinshi aho wasangaga abanyeshuri biga mu cyane cyane mu mashuri yisumbuye bagiye babashyira ku migereka ugasanga rero niwe honyine byibuza usanga muri aya masaha hakiri abantu bagenda bahita ikindi nakubwira ni uko mu karere ka Nyanza ni naho hatoreye umukandida Nsengiyumva Janvier waje guhura n'akabazo gatoya nakita gato kuko komisiyo y'igihugu y'amatora ivuze ko igiye kubyigaho aho kuri lisite y'itora aho kwandikwa amazina ye Nsengiyumva Janvier banditseho Nsengimana Janvier akavuga rero umukandida akatubwira ati bishobora gutera abantu ikibazo nk'abantu bari bazi amazina yanjye ariko batanzi ifoto yanjye bakaba wenda batama ayo mahirwe kubera ko batabonye amazina nyayo
none komisiyo
yari imaze kutubwira yuko byo ntacyo bitwaye bagiye gukomeza babwira abaturage ko ari inyandiko gusa itanoze ariko kandi ibirango bye bihari ndetse n'ifoto yo ihari
urakoze yasumta kabo yibandanye rero bikurikirana hamuraheza ugaruke makuru yacu yo hanyuma utubwira uko bizaba byifashe Ishirahamwe tukivuga ivyayo matora ishirahamwe ry'umwe bwa Afrika ryarungitse umurwindorerezi zigera kuri 30 kuyacungera uwo murwi husigura ko imenyetso vya mbere vyerekana ko ayo matora azobamwo ubwisanzure akagenda neza inkuru tubaza mugenzi wacu mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru
Indorerezi z'ishirahamwe ry'umwe bwa Afrika zarungitswe mu Rwanda gucungera amatora y'abashinga amateka zigera kuri 30 urongoye uwo mugwi avuga ko igikorwa cabo ari ugucungera ko amatora aba mu bwigenge mu mutekano no mwituze nk'uko amasezerano y'intwaro rusangi y'iryo shirahamwe abitegekanya umufasoni Aichatu Mindaudu Suleiman yahoze ari umushikiranganje w'imigenderanire mu gihugu ca Niger niwe arongoye izo ntumwa
Le mandat de la mission d'observation est de
Igikorwa cy'umugwi kizogorwa atawudutamitsa ijambo tuzoraba ko amatora azoba mu bwigenge mu ntwaro rusangi no mu muco tuzoraba ibibera mu tuzu tw'amatora byose kwatamusunikano kwatagutera ubwoba abaja gutora canke aba bategeka ico batora ingene baza n'ingene bakigwa twarungitse indorerezi 30 ziri mu mice 11 bagiye mu ntara zose z'igihugu hame no mu gisagara ca Kigali tuzocungera ikiringo c'amatora hame n'inyuma yaco gushika ivyavuye amatora bimenyekanye mbere yuko uwo mugwi uja ku kivi hari zindi ntumwa zare zimaze ukwezi ziraba uko ayo matora ariko arategurwa mu gihugu Aicha Tumi Ndawudu yemeza ko ibimenyetso vya mbere yerekana ko amatora azoba mu mutekano
le rapport d'observation avant les élections a regardé toutes les conditions d'organisation
umugwi wa mbere wadutanguriye waravye cyane cyane ngene amatora muri rusangi ariko arategurwa icegenyo cyabo kivuga ko ibisabwa byose bikwiye kugira ngo ategurwe amatora meza kandi yizewe naje we nivyo abo twashoboye kubona nabambiye narabonanye n'igisata cawonikiraba iterambere umugwi utegura amatora amashyirahamwe yigenga habe n'abaserukira leta nizeye ko azobara amatora atekanye nta kintu ndabona gitaye amakenga canke co hungabanya umutekano izo ntumwa zizorangiza akazi zatumwe itariki 8 z'ukwezi kw'icenda uno mwaka bitekanjwe ko izo ntumwa zizoshira habona raporo izo birimwo ivyifuzo n'impanuro byingena amatora akurikira azotunganywa neza kurusha bafatiye kuvyo bazoba babonye ubu Komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko hitezwe indorerezi z'amatora zigera ku 2000 mu matora yose y'abadepite mu matora ya perezida wa Repubulika yabaye ku mwaka yeze yatsinzwe na perezida Paul Kagame indorerezi z'ishamwe ry'ubumwe bwa Afrika zarashimye ingena amatora yagenze zavuze ko aya matora yabaye mu muco mu mutekano no mu bwisanzure Pierre Clavin inkuru I Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
Mukanya turaje mu gihugu cy'u Burundi ariko imbere yaho tubanze tumarire amakuru tubafitiye mu Rwanda tuyafatiye mu by'inkino ubu naho mu guserukira gihugu u Rwanda rw'abigeme batarakwiza imyaka 20 mu nkino za volleyball waraye utahukanye ikibanza ca kabiri ku rwego rwa Afrika mu nkino zari zimaze iminsi 9 zibera Nairobi muri Kenya umugwi wa Chironka n'uburenganzira bwo kuzoja mu nkino z'isi yose zizobera muri Mexique mu mwaka uza Julius Kansime yararongoye iyo miyabaga asigura ko abo bakobwa iteka batayigwa gutera Rwanda gusa ahubwo bariteye akarere kose mu byumva mu nkuru twubaza mugenzi wacu Nairobi Elo Jurika neza.
Awari mujojo kuru viwi imana kukibuga mhoza mahanga chitiriwe moi Nairobi gihimi ya baga ya banyarwanda kazi itara kuizi miaka minongibili yari kiligi nana ihelire kutavuka nikibanza chakabili mwongino za volleyball kukwe gorgwa Afrika na habigi meumu misili batabo roheleje nagato Valentine Munezero umukuru mugurugwanda yashimye intambwe we na bagenzuwe bashitseko
numvisha ari ibintu birenze cyane cyane ko ukizera ama equipe ikize cyagihari aka ama equipe yarahari yarakomeye kugwego nje ntabitekezagaho kujya muri kimwe cyakabiri numvaga ari ibintu birenze numva ari nimishimishe cyane ko byananshimishije cyane rare rwa equipe yange nabo byazushimishije cyane
wova kutaruvyizeye
nari mbyizeye ariko ikizere cyari gice yabitewe n'ukuri nti nari gifite ikizere ariko ikizere cyari gice cyane noneho bitewe n'ukuri twaje ku kibuga uko muvoma ukuntu abakinnyi bameze ubona buri wese ku giti cye hari ikintu ahishe ariko kugira ngo twabyerekana hari ikizere byahise bima bashaka kujya mu kimwe cya kabiri
eka na Julius Kansime yaje barongoye niko kuko
mu by'ukuri ni ibintu bishimishije cyane aba bana twazanye n'abana batoya niyo bwa mbere baje muri iri rushanwa kubona dutahanye umwanya wa kabiri ni ibintu biri wese yakwishimira ari je ari abakinyi ari abanyarwanda muri rusange twese turabyishimiye kuko buri bose n'abari mu Rwanda baratugera bati kuraje mukomereza aho ngaho muhindura amateka kuko uyu mwanya no ubwa mbere twawugira kuva mu Rwanda rwaba mu mateka ya volleyball
ayo mateka yahindutse yahaye amahirwe abanyarwanda kazi yo kuzoja mu nkino z'isi yose mu mwaka uza Munezero nabo bakinana basanga ari iteka ridasanzwe.
Neka ko dutsindira karere kose especially Rwanda rwacu. Yeah. Ko twaje tuje guhangana n'ama equipe duseruka igihugu cyacu ako na karere mu rusange. Turiteguye cyane turi na ready. Tugiye kujya twari imyitozo kubyo cyamukisi akabase tuzana igikombe. Abakobwa mu Misiri ntaga ari equipe yoroshye. Ni equipe ikomeye ifite mu mutwe cyane ko bo bafite attaque zikomeye cyane. Nyeka kima mvua dutsinze batwatatse noneho twajya kuri block atukisha block out cyane akari mvua dutsinze
narishimye cyane uko byaranunguye uko nabikigaraga ariko nayibonye buri mwe nyine twakora umwitozo kabona aho tuzagira ako twageze hano nyine tubishyira mu bikorwa twerekana ko dushoboye turabikora nzatanga intwari biroroshye kandi yanakomeye nago bikomeye cyane kandi narugo byoroshye ngurekere tugiye kwenda dukore ku buryo twajya guhura nabo batazongera kudutsinda tuzatwabonye hari ari ikibazo tubikosore
imbere yo kubikosora Kansime wasanga umugwi utateye iteka Rwanda gusa
uroye nko muri zone 5 iyo bita zone ya gatanu ni akarere ka volleyball ka gatanu u Rwanda nitwe twenyine turuserukiye urumva rero ntabwo u Rwanda ruserukiye u Rwanda gusa ahubwo ruserukiye n'akarere ka gatanu kuko niyo kipe yonyine bashoboye kohereza
aka gatanu twovuga ko ari hena
aka gatanu na Sudan na Eritrea na Somalia na Kenya n'u Burundi n'u Rwanda na Tanzania na Uganda
umugwi w'abatimba b'abanyarwanda babi Nairobi ntiwari watanzwe gushikira abashiki babo
narisema igihugu cyanjye kuna mvana abana b'iwacu nuko baye imbaraga nyine n'ubutsinzi muri zewe tugira ishema nyine bageze ishema igihugu cyacu numva kabisa isema rikomeye cyane yo mu gihugu cyanjye serukira amahanga abura kigize kuri intambwe nyine ya final mbona kabisa bishimiye cyane
hashyizemo ingufu nyinshi urabona abanyarwanda bose baje aba diaspora n'abandi bose baturutse impande n'impande n'abanyakenya n'abarundi bose bari kugufana kubera ko turi gukina n'Egypt
morale ni ngombwa kuko u Rwanda turi aba mbere Rwanda abantu bakakira bose bumve Rwanda turi aba mbere Rwanda tukofiti Rwanda Rwanda tuko win leo turishimye cyane u Rwanda twaje mu gikombe cy'isi igikombe ngombwa n'umugwi gitaye Kigali Kigali
izi nkino za volleyball ku rwego rwa Afrika kubigeme bari munsi y'imyaka 20 zari zatanguye ku itariki ya 25 ukwezi k'8 guheze ku mugwa mukuru Nairobi Eloje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Eloje uri kaneza harakinwe kuri ayo makuru rero atuvaniye Nairobi yerekeye inkino z'abanyarwanda mu bya volleyball abakobwa bumvise baraye baronse ayo mahigwe kuzoshobora kuja muri iyo mikino ya Mexico mu gihugu cy'u Burundi naho bamwe mu barimyi bo mu makomune atandukanye yo mu ntara ya Murambya ntibabona kumwe igihe cyo gutera imbuto zo kumutasuro harabasanga ko imvura imaze iminsi igwa ari nyinshi ku buryo batoteragira abandi nabo bakayita igihungura bayi kuri ivyo ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi buvuga ko buzotanga umuco minsi ya vuba muravyumva mu nkuru twateguriye na mugenzi wacu Murambya Diane Ndonzi
Aba ni bamwe bari mu mirima dusanze bariko barahanda aho bazotera imbuto zo kumutasuro nk'izibigori hamwe n'ibiharage ku mutumba wa Masango ho muri komine ya Muramvya. Ibyo babikora bisunze imvura yaguye mu mpera z'uku kwezi kumunani.
Mutamwitwa gute?
Nze ingororero nari.
Kumuha mukukura ibitoki muriko murateragira ibigori ha?
Kwitegurira guteragira ibigori mu ndimo dukangaje ivyatsi. Twamaze kwizera umutasuro ahegereye muhira no kurejo niwe ndatera simbisha.
Hari nabandi bariko baraca amabango yaho bateragira ibigori. Ekanuyu avuga ko yari kuba yatanguye guteragira yatabari uko ari ndiri ifumbire ya kijambere.
Ngubu beshi tubandanije tuguma dusomba amase dutera imyumba ati kuko ari tarinda angeri. Hama imvura iguye ari byo byivyo tuzoca dutera ibigori turose angeri. Urabona hari hanyweye beshi baba bashoboye gutera iyo baronka iyo angeri habuze angeri.
None nimutinya ko bishobora guherayo.
Ndibaza ivyo byose bibihe imvura nkeka izoba hafi. Kuko nta gihe na kimwe yabwagwe ngo igeze nk'iki gihe uri kuri tema hose hanyoye.
Nubwo biruko amakuru dukura mu buyobozi bujejwa amazi y'imvura no kugenzura ibirere mu gisata ca Ijebu avuga ko kugeza ubu atamvurira atasura kukaba nkako abari myibo muri komine ya Mbuye muri no ntara nyene ya Muramvya bavuga ko bataragera gutera kuko imvura imaze imisigwa ari igihungura bayi. Aba ni bamwe ku mutumba wa Mugerera muri yo komine.
Twebwe turarindiriye nuko ku 9 yuko hari imvura tuzobona. Nawe ni gihungura ntitwashoka dute gihungura bayi kera niko twabivuga. Tutinya cya zuba rihora riza mu nyuma rigaca ribitwara.
None ubuye muri komuteragira iki?
Ibihaya imyumbati
gusa. Ibyo byakiwe n'izuba ntangorane.
Ntacyo biba.
Haze nkindwize birigwa niho dushobora gutera. Kuko aba habombye naho imvura yo kigenda birashobora kumera.
Mubamaze guteragira nubwo batarishimira imvura cyane bihutira ko abanyeshure bava mu kiruhuko babunganiye mu bikogwa.
Kwisunga abo bana kugira ngo dufashe kuyora amase. Ubona nkaje ndoba ntikora nk'imbegete y'amase. Yaturaguye ngaha. Ejo naho tuje turagura hariya yibye.
Hama naho cyose kera urateragira.
Ni nzi nsigana ndacirira n'umutamakazi wanje. Ngaca amabanga umutamakazi agashira amasi hanyuma ngaca agenda gutya.
Muri rusangi abarimyi bavuga ko bamenyereye kugendereza ibihe ariko kubwihindagurika ry'ibihe rimaze igihe ryibonekeza basaba ko bamenyeshwa ibijanye n'ikirere.
Nibabona mu kirere atamvura iriho vuba barabitumenyesha. Abo babijeje ntitubandanye dutera.
Ukubura makuru kubijanye n'ibihe by'ikirere ku barimyi rimwe na rimwe kuragira ingaruka mbi nk'uko bamwe babivuga. Ni mu gihe hari igihe batera imbuto bamaze kwishimira imvura yamara ikirere kikabahinduka. Kuri ivyo ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi burabizeza ko muri iyi minsi ya vuba bugiye kugira icyo bushikirije. Mu ntara ya Muramvya, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi bakunze ibijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 7325, 9685, 9815, 11995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13630, 15460, 15675, 17530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6040, 9470, 10170, 13630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Inkuru imwe yo mu makambi imbere ko duhava duca duhinduki duhana gahindukira itangira ry'umwaka w'amashuri w'ibihumbi 2018 ushabihumbi 2019 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo utanguye bamwe mu banyeshuri mu nkambi ya Rusenda ari muri teritwari ya Fizi intara ya Kivu y'Amajepfo atabikoresho by'ishuri bafise. Inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo.
Ubwo kuri uyu wa mbere hatangizwaga umwaka w'amashuri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abanyeshuri b'impunzi z'Abarundi biga mu mashuri abanza n'ayisumbuye mu nkambi yo mu Rusenda bavuga yuko uyu mwaka utangiye amwe mu mashyirahamwe ashinzwe uburezi muri iyi nkambi harimo Action Aid na Ebenezer ari nta bikoresho yari yaba. Ubwo twagendereraga bamwe mu banyeshuri b'Abarundi biga ku kigo cyisumbuye cya Institisi Batwa na Epe Sungu kuri uyu wa mbere, bamwe mu banyeshuri bari bambaye za uniform abandi nabo batazambaye, maze batugaragariza uburyo batangije uyu mwaka w'amashuri w'ibihumbi 2018-2019 muri aya magambo.
Mwaka turawutangiye ariko bamwe bamwe ntidufite ibyo dutanguza ku ishuri nk'amakaye uniforme, nubwo badusabye ko tuzokwambara ibirato byera ariko nk'ubu ntabyo dufise. Sinzi rero Benezeri ko arishizeho tubwira ikadupokeza, sinzi turarindiriye.
None se murabigenza gute mu kwandika mudafite amakaye?
Turatonda ku ishuri uko nyene turarindiriye, turabe ko tuzohava turonka izo tuzoba turandikisha tube turatanguza umwaka.
Ubu wazanye amakaye ngaka?
Nta nimwe nazanye.
None se uriga gute udafite ikaye?
Napfuye gutonda uko nyene nzoba ndatonze uko nyene amanina yaronka nzokwimura kubandi bazaba bamaze kwandika.
Tangiye neza ko nta uniforme baraduha, iyo mwaka weze nta uniforme baduhaye bahaye ayandi mashuri twebwe mu wa kane baratwiye. Nanjye nambaye impuzu zisanzwe nta uniforme dufite.
Kubera iyo mpamvu
igize imyaka ibiri bataduha uniforme.
Twebwe rero icyo ikibazo nabo bafise turi banaho nikora na hantu dukura amahera yo kugura amakaye, uniforme zirazimbye. Twebwe nta hantu twokura amahera ariko tukumva ngo nta byangombwa ufise, ata byangombwa ufise wobwiye gukora iki ku ishuri? Ubu ngubu nazanye impuzu zisanzwe, ntabwo nazanye uniforme.
Nyanzira Chantale kimwe n'abandi babyeyi bo mu nkambi yo mu Rusenda bari baje kwandikisha abana babo ku ishuri ribanza rya Epe Isungu, batubwiye yuko bateye impungenge no kuba uyu mwaka w'amashuri utangiye kandi abana babo batarahabwa ibikoresho by'ishuri.
Kubera nta muntu aja ku murima adafise isuka,
ibyo nabyo ntibibaho.
Biza rero nuko bopokeza abana kubera bazi yuko umwana aja ku ishuri afise ikaye, babapokeza amakaye, babapokeza amakaramu. Kubera mu mwaka uheze nitwe twimenye ntibabapokeje, guhera uya mbere niyo yapokeye naho pokeye bose. Je ndafise abana benshi batapokeye, nta mwana wanje n'umwegeza muri uyu mwaka. None nta n'iniforme bapokeye, none raba bataguye kandi umwaka batarapokeye na kimwe. Uburo turarindiye turabe natwe mwebwe mudushikira imbere mukaba ingiga bakadupokerera abana bagapokera, kubera ntibazoguma uko bihorera mu nzira biza biriribwiyo mu gahinga.
Jean Misigaro n'umwarimu mwaka wa kabiri ku ishuri ribanza rya Epe Isungu avuga yuko kuba amashyirahamwe ya Action Aid na Ebenezer ajya atanga ibikoresho by'ishuri mu kwezi kwa mbere kandi abanyeshuri bo bafunguye mu kwezi kwa cyenda hari ingaruka bigira ku myigire y'abana.
Ingaruka bigira ni uko umwana ubumenyi tuba mbandiko ndamwigisha atahabushyira mu ikaye agasambwira ati ntaho nandika, nta n'icyo nandikira ko nta na kimwe.
None se nk'uyu munsi barandika he?
Uyu munsi nta namwe bandika.
Urabigenza gute?
Icyo kuntu ndabigenza ndagerageza kwiyaranja cyo ubwanjye, nkababwira abarondera udukaye tw'umwaka uheze kandi si benshi badufise. Baba ari twobandikamo.
Ku ruhande rw'ishyirahamwe rya Ebenezer ari naryo rijya ritanga ibikoresho ku banyeshuri b'impunzi z'Abarundi biga mu mashuri yisumbuye yo muri iyi nkambi, batangaza yuko nubwo aba bana batatangiranye uyu mwaka n'ibikoresho by'ishuri hari gahunda bafite yo kuzabitanga. Uyu ni Makini Rukamigwa, umukozi wa Ebenezer mu Rusenda.
Ubu ngubu ntabyo turabahereza nk'uko bisanzwe, iyi ni imyaka itatu tumaze tubitanga kuva iyi nkambi yaza, kuko tujya tubihereza abana b'impunzi z'Abarundi bari hano mu nkambi ya Rusenda. Ariko mu minsi itari mikeya byo deja twamaze kubiteganya birahari tuzabibahereza.
Kubera iki kibazo cyo kudatangira ibikoresho by'ishuri ku gihe bigenda bigaragara muri inkambi yo mu Rusenda, bituma bamwe mu bana bagenda bazerera mu mabarabara ndetse abandi nabo bakazererera ku kiyaga cya Tanganyika. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara kivuye amajyepfo.
Vedaste Ngabo, nawe we urakinuye. Mbere yuko duhana gahindukira, ndababwire muri make ko abanyororo baharurwa 400 baraye batorotse ibohero riri mu micungararo yo mu bumanuko bw'umurwa mukuru wa Tripoli ni muri Libya, hamaze indwi habera gutana mu mitwe gukomeye nk'uko vyashikijwe n'igipolisi. Benshi muri bo bari bafunzwe bagirizwa gushigikira Muammar Gaddafi hamwe n'ubwicanyi mu migumuko yo mu mwaka 2011 yasenyuye intwaro yiwe. Amakuru atangazwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu havuga ko abantu 39 bishwe, abandi bashika kujana barakomereka kuva izo ntambara zihuza imihari yitwaje ibigwanisho itavuga rumwe zitanguye ku munsi wa mbere mu manuko wa ku munsi wa mbere mu bumanuko bwa Tripoli. Leta y'ubumwe yemewe n'amakungu yashikirije ejo kwa Mungu ko ishize umurwa mukuru wa Tripoli hamwe n'imicungararo yawo mu bihe bidasanzwe byo mu ntambara. Umurwa mukuru wa Libya nta gahengwe urigera uronka kuko wamye mu ntambara hagati y'imihari kuva Kadafi akuwe ku butegetsi. Nuko rero nshuti bakunze, mwakoze kumviriza ikiganiro iwanyu mu ntara cumi n'umunsi cabashikiriye ku bwa Macbile ya Bero yafatikanije na Ingenieur Nadjwa na Angelina Hazwediane. Twari kumwe, tuzongere dusubire ejo nk'aho twahereye. Mugire umunsi mwiza n'indwi nziza mu banyu no mu vyanyu. Jamais le bord, t'as essayé, mais ce n'est pas le bon.